imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi ku metero 19 na 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu na Fidene iyo ngabo abaramutsa kandi abahikaze makuru tugiye kubashikiriza muri uyu mwanya. Mu Rwanda urubanza gukunguruza ubushikiriza manza buregwamwo Ishimwe Dieudonné azwi nka Prince Kid ibyaha byo gusambanya abakobwa ku nguvu wasubiye kubandanya. Naho mu mahanga ishami igishyirahamwe mpuzamakungu onigitaho amagara y'abantu ku isi OMS yasavye Libya guhagarika gushingura mumva rusangi abahitanywe n'imyuzure. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi ishami igishyirahamwe mpuzamakungu onigitaho amagara y'abantu ku isi OMS n'iyindi miryango ikiriho ibikorwa byo gutabara yasavye Libya guhagarika gushingura mu mva rusangi abahitanywe n'imyuzure. Raporo ya ONU igaragaza ko abantu barenga igihumbi bashinguwe muri ubwo buryo. Edi Guhema nivyatubwira.
Iyo myuzure yatewe n'imvura nyinshi yasenye ingomero ebyiri mu gace Kadelna mu burasirazuba bwa Libya. Ababarirwa mu bihumbi bamaze gupfa, abandi baburirwa irengero. Muganga Kazunobu Kojima ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri OMS yasabye ubutegetsi guhagarika kwihutira gushyingura abantu cyangwa gutwika imibiri yabo. Avuga ko leta ikwiye gushyiraho uburyo buteguwe neza bwo gushyingura abantu mu cyubahiro no kugaragaza ibirango ku mva z'abapfuye kugira ngo mu bihe by'imbere bizorohere abavandimwe babo kumenya aho bashyinguwe no kubibuka. Mu rwandiko OMS n'indi miryango bandikiye leta bagaragaza ko gushyingura abantu mu mva rusange bishobora kuzagira ingaruka mbi ku bavandimwe babo batashoboye kumenya aho ababo baguye n'aho bashyinguwe. Muganga Kazunobu avuga ko gushyingura mu mva rusange byaba gusa ku mirambo yatoraguwe mu mazi yaboze kuko ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Raporo ya ONU igaragaza ko imirambo y'abantu igihumbi yabonetse mu gace ka Delna n'indi jana yabonetse ahitwa Albaida yashyinguwe mu mva rusange.
Urakoze Edi. Ubutegetsi bushasha bwa gisirikare muri Niger bwategetse bwatesheje agaciro pasiporo 990 z'abanyacubahiro zari zitunzwe n'abanyaniger n'abanyamahanga bari begereye hafi ubutegetsi bwatembagajwe. Dusubire dutega amatwi Edi Guhema.
Ministeri y'ububanyi n'amahanga yandikiye za ambasade zitandukanye muri Nigeri izimenyesha ko izo pasiporo zitagifite agaciro nk'uko bigaragazwa mu rwandiko rwakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Izi pasiporo z'abanyacyubahiro zari zarahawe abahoze ari abakozi bakuru muri leta, abahoze ari abadepite n'abajyanama ba minisitiri w'intebe na perezida. Pasiporo zigera kuri 50 zo zari zarahawe abanyamahanga barimo Abanyamerika, Abongereza, Abafaransa, Abanyaturukiya, Abanyalibiya n'abandi baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Nigeri bwagiyeho nyuma yo gufata ubutegetsi ku ngufu mu mpera z'ukwezi kwa karindwi buhiritse Perezida Mohamed Bazoum kugeza ubu ufungiwe iwe. Mu mpera z'ukwezi kwa munani nanone ubutegetsi bwa gisirikare bwatesheje agaciro pasiporo z'abahoze ari abategetsi bari hanze y'igihugu barimo uwahoze ari minisitiri w'intebe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga na ambasaderi wa Nigeri mu gihugu cy'Ubufaransa.
Tusire tugushimire Edi kuri iyo nkuru. Muri Congo umenyesha makuru Stanis Bujakera yarungitswe gufungirwa mu munyororo inyuma y'iminsi atawe mu mvuto yagirizwa kuba yanditse inkuru leta yita ibihuha amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu na za ambasade zitandukanye babandanya gusaba ko arekugwa. Edi Guhema arabandanya.
Umunyamakuru Bujakera asanzwe akorera ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Leta iramushinja kwandika inkuru zikwirakwiza ibihuha. Inkuru inzego z'umutekano zahereye zimufata yasohotse mu kinyamakuru Jeune Afrique mu kwezi kwa munani ishinja inzego z'iperereza za Congo kwica umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Cherubin Okende mu kwezi kwa karindwi. Inkuru itarigeze igaragaza izina ry'uwayanditse ivuga ko amakuru yayo iyahera kuri raporo yakozwe n'urwego rw'ubutasi rwa leta. Kongo ivuga ko iyo raporo itigeze ibaho. Umuyobozi w'ikinyamakuru Actualite.cd gikorera kuri interineti nacyo uyu munyamakuru yakoreraga yavuze ko Bujakera yajyanywe muri gereza ya Makala iri mu murwa mukuru Kinshasa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje gusaba irekurwa ry'uyu munyamakuru. Sarah Jackson, wungirije umuyobozi wa Amnesty International mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, yasabye ko umunyamakuru Bujakera ahita arekurwa n'ibyaha byose aregwa bikamuhanagurwaho. Yavuze ko ifatwa rye ari ikindi kimenyetso cy'uko leta ya Kongo itita kandi ikomeje guhonyora uburenganzira bwa muntu n'ubwa abanyamakuru. Kuri uyu wa kane, umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yavuze ko iki kibazo kizaba cyakemutse mu gihe cya vuba.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muje no kuri we akabungu radio yacu vewe akabungu com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Mura dusanga kuri @ VOA radio yacu. Mukanya turaja mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini vyo muri Afrika. Mu Rwanda sentare nkuru y'igihugu yaheraheje urubanza rwiyunguruzwa urushikiza manza buregamwo Ishimwe Dieudonné azwi nka Prince Kid ibyaha byo gusambanya abakobwa ku nguvu. Ubushikiriza manza bwunguruje busaba kumwegeka ko ibyaha. Eric Bagiri ubusa dufitiye ibindi kuri inkuru.
Bwana Dieudonné Ishimwe wamamaye cyane nka Prince Kid yageze ku rukiko rukuru aherekejwe n'umugore we Elsa Iradukunda wabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'2017. Araburana urubanza mu bujurire ubushinjacyaha bumuregamo ibyaha byo gusambanya ku gahato bamwe mu bakobwa bitabiriye amarushanwa ya nyampinga w'u Rwanda azwi nka Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Ni amarushanwa bwana Prince Kid yarashinzwe gutegura. Mu iburanisha rya none, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatanze raporo buvuga ko ibumbatiye isesengura ryakozwe n'umuhanga wo mu kigo gisesengura ibimenyetso mu Rwanda. Iyo raporo bwayishyikirije umucamanza mu rukiko rukuru. Ibikubiye muri iryo sesengura ntibyagarutsweho mu buryo bw'imbitse. Ni ibimenyetso bishingiye ku majwi yafatiwe kuri telefone. Uruhande rw'iregura rwabwiye urukiko ko itegeko ritomora ko umucamanza ari ufite ububasha bwo gutanga uburenganzira bwo kumviriza ibiganiro bwite by'abantu bagirana kuri telefone kugira ngo bikoreshwe mu rukiko nk'ibimenyetso. Ikindi uruhande rwavuze ni uko itegeko riteganya ko amajwi akwiye kwiyambazwa mu rukiko arimo ayavanywe kuri meri, ubutumwa bugufi bwa SMS, WhatsApp cyangwa mu buryo bwo guhamagarana. Rwasabye ko ayo majwi ruvuga ko yafashwe mu buryo buhabanye n'amategeko ateshwa agaciro. Mu kutemeranya kuri aya majwi ku mpande zombi, ubushinjacyaha bwo buvuga ko uwo yafashe yari yabiherewe uburenganzira. Buvuga ko uburyo ayo majwi yafashwemo bidakwiye kuba ikibazo, bigasaba ko ikimenyetso cyabwo cyagumana agaciro muri dosiye buregamo Prince Kid. Ikindi abunganira Prince Kid na ubwe bafata nk'inenge ni uburyo ayo majwi yakaswe mu biganiro byafashwe. Bakavuga ko muri uko kuyakata mu yandi majwi hari hagamijwe kumuhamya ibyaha, bagasanga yarataye umwimerere wayo. Uregwa ntahakana ko ayo majwi araye, gusa agahakana ibiyakubiyemo kuko yemeza ko mu kuyakata byakozwe mu nyungu z'abamurega bagambiriye kumuhamya ibyaha. Uregwa n'abamwunganira mu mategeko bibukije ko bakomeje gusaba uruhande waburana gutanga ibiganiro mbumbe by'ayo majwi yo kuri telefone ariko rukabyirengagiza. Ubushinjacyaha busobanura ko ayo majwi mu kuyakata ntacyongerewemo cyangwa ngo gikurwemo. Buvuga ko ibyakaswe ariyo byari bikenewe nk'ibimenyetso mu rubanza kuko ikiganiro cyari kirekire harimo n'ibitagize icyo byamara. Ubushinjacyaha busobanura ko ayo majwi yafashwe ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2022 hakoreshejwe telefone igezweho mu yo bwoko bwa iPhone 14. Uruhande ruregwa rugasobanura ko itangazo ry'ikigo cya Apple cy'Abanyamerika rigaragaza ko iyo telefone yageze ku isoko mu kwezi kwa 9 2022, rugasigara rwibaza uburyo ayo majwi yaba yarafatiwe kuri telefone itari yagasesekaye ku isoko. Mu bisobanuro byabwo, ubushinjacyaha bukomeza gushimangira ko umuhanga yagaragaje ko ayo majwi ari umwimerere. Ku musozo w'iburanisha, uregwa yasabye kuzabona ubutabera buboneye. Prince Kid yabwiye urukiko rukuru ko hari ibimenyetso bimushinjura bityo ko atagombye kurenganira muri uru rubanza. niburanisha ritatinze ugeranije n'iryabanje. Umucamanza ahita aripfundikira natangaza umunsi azafatiraho icyemezo. Niburanisha rya none Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kidi yari yaherekejwe n'umugore we Elisa Hiradukunda abaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'2017 ari kumwe n'umugabo we baherutse kurushingana. Hiradukunda wabona gitangaza makuru cyane irikorera ku muyoboro wa YouTube imurangamiye cyane. Hiyongeraho ko ubukwe bwabo bwavuzwe cyane mu itangazamakuru by'imbere mu gihugu. Elisa Iradukunda mu mwaka ushize Prince Kid agifungwa yarezwe inyandiko mpimbano inzego zishinzwe iperereza zimushinja gushaka kwica iperereza ku byaha umugabo we yarakurikiranywe. Byaje kurangira Iradukunda asohotse mu munyururu. Ubushinjacyaha burega Bwana Dieudonné Ishimwe ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ni ibyaha bukeka ko uyu mugabo wahoze ayobora ikigo cyitwa Rwanda Inspiration Backup cyari gishinzwe gutegura amarushanwa ya Nyampinga y'u Rwanda yaba yarabikoze mu gihe yarashinzwe iyo mirimo. Akimara gufatwa agafungwa ayo marushanwa ubutegetsi bw'u Rwanda bwahise buyahagarika mu buryo bw'isubwa bw'agateganyo. Mu mwaka ushize w'2022 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha rutegeka ko Prince Kid agirwa umwere agahita asohoka mu gihome. Ubushinjacyaha ntibwanyuzwe n'icyemezo burakijuririra. Umucamanza mu rukiko rukuru yatangaje ko azafata icyemezo mu kwezi gutaha. Ejo di Brussels rya Amerika i Kigali.
Radio ya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi indyane hagati mu mugambwe mukuru tavuga rumwe na leta SNL zirabandanya inyuma yaho ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano uhagarikiye ibikorwa byose bya politike by'uwo mugambwe kubera ubwo bushikiranganje bwavuze ko hashobora kuba ubwicanyi hagati y'abayoboye uwo mugambwe. Ibintu byifashe gute muri iki gihe? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Agatondo Rwasa na Terence Manirambona. Agatondo Rwasa atangura avuga ku igenwa ry'imfata kibanza y'uyoboye uwo mugambwe.
Kandi hagenwa n'ubuswakanye nk'ubundi. Ubwa mbere na mbere icyo mwamenya ni uko ibiro bikuru by'umugambwe bitwarwa n'umukuru w'umugambwe. Niba ashaka kubituma ko cyangwa bigatuma ko n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ariwe aguserukira imbere y'amategeko iyo hapfuye umukuru w'umugambwe. Nta biro bikuru rero byigeze bikorana rero kugira ngo byige icyo kibazo kiretse ako kagumbi k'abantu cumi. Kiyitangwa niyo biro ubwo nibyo biro bikuru by'umugambwe mu gihe biro bikuru by'umugambwe bigize n'abantu 25. Ntawe uvuga ati iyo nama bavuga ngo barakoze, ntawe uvuga ati yarongowe na naka. Ibyizwe byari ibi n'ibi n'ibi, badutse bavuga ibyo nyine bitwaje ngo sindi hafi, bagaca bavuga ngo rero ngo ku kibazo cy'umukuru w'umugambwe ngo kiragaragara. Aho bibaza rero yuko kubera nari nafashe urugendo njya muri Tanzania bibaza ngo nshamberayo. Ibyo rero na mayeri bariko barakorana na CNDD-FDD n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati bariko barakoresha, ngo ibyo byose ntawe bishikana na hatoyi.
Ariko muravuze ko umukuru w'umugambwe yari ahari ariko amatwi yadusumira, ivyo biro nyene bivuga ko vyabakuye muri ico kibanza.
Bikura bisunze ingingo iyihe itegeka irihe. Ega kugira ngo bavuge yuko umukuru w'umugambwe atari ni mu gihe aba yapfuye, mu gihe batagishoboye kurangura amabanga kubera kumbure ubugwayi cyane kubera iyindi mpamvu. None sindiho narapfuye, sindi muzima. Eske ndagwaye ndasinzikaye ku buryo ntorangura ibikorwa byanje, sinonda ku kazi ka misi yose. None icyo bisunze ndabo nibike kugira bavuge ngo ikibazo cyo mukuru w'umugambwe kiragaragara
mu birego
bategeko babeshe ngo bahagarare ngo ikurikizwa ry'amategeko baragumutse, ahubwo bakwiye gufatirwa ibihano nk'abagumutse.
Mu birego bashikiriza bavuga ko mwebwe muhonyanga amategeko agiye nk'umugambwe gushikaho haba nubwo bako bashobora kuba ubwicanyi hagati y'abari umugambwe, ari nacyo catumye ubushikiranganji bw'intwaro hagati buhagarika ibikorwa vy'umugambwe nk'uko vyatangajwe. Ivyo birego vyo mubivuga kwi
nibaza ko ari ivyo bategura mu mitwe yo havyo bipfuza gukora. Nubwo bwicanyi hari aho muri abwumva, hari aho murumva abaryanye ngo bariko bapfa umugambwe. Ivyo ni ivyo bitwaje kujya nyine umushikiranganji afata ingingo zitagira umutwe n'amaguru ngo bahurizemo ibikorwa by'umugambwe, kuko intumbero yabo ni uko umugambwe wabuzimanganya basigare bakorera CNDD-FDD nk'uko nyine banyu bayikorera ibanga. Ubu rero baragiye ahabona
twaronse kandi yakanya ko kuganira na Terence Manirambona kurundi ruhande umugambwe CNL mushyana he Terence Manirambona murakoze cyane gose kukanya mutari kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane tuvuge ku ndyane zimaze igihe mu mugambwe CNL ejo bundi mwara umurwi cigwa bikorwa mugambwe waragenye umufasoni Marie Immaculée ntacho ba kimbona mu kibanza cy'umukuru mugambwe ariko ico kibanza umukuru wa CNL wakera wasaga tonda cavuga ko ari wiwe ibintu byifashe gute muri kige
nivyo icyo ku mugambwe CNL umazemo mbere cyo bakikwize umwaka wose ko cyari cyatanguye mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze ariko kigenda kumera ngiye yabona mu kwezi cy'icyenda rimwe uko byifashe rero mu shingamateka imagine cyo bakimbona yagenwe nk'uko bano kugenwa kuko n'amategeko y'umugambwe atanga uburenganzira bw'uko y'umukuru w'umugambwe atakihari cyangwa yabwiye amabanga yiwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe wateguye ikoraniro rya kaminuza n'uko nasubirizwa ariko nawe ntiyashimye gufata ayo mabanga bimaze kugaragara yuko ategeka gukora ibikorwa ahabwa n'amategeko y'umugambwe turasoma amategeko dusanga yuko uwuca akora ibikorwa bikurikira uri mu bikorwa by'umugambwe asumbya imyaka abandi ubwo nawe rero ni Marie Immaculée ntashobora kubivuga kandi ko arangura ibikorwa abari umukuru w'umugambwe arongora ibiro bikuru by'umugambwe ubwo rwego ni ngurongora umugambwe mugakabaje imbere ngusumbya imyaka abandi niko amategeko y'umugambwe bivuga
muravuze ko umukuru w'umugambwe w'icyo gihe atarahari ariko uyu mukuru w'umugambwe ari mu Burundi kandi aremeza ko ari we akiri umukuru w'umugambwe kandi ko iyo ngingo mushaka mwayifashe igihe yaragiye muri Tanzania mu kanya gatoya
iyo ngingo se yafatiwe kuko kibazo kimaze umwaka wose n'utwigoro twakozwe kugira ngo kumbura icyuka gihoshoroke hama gusaba yuko abantu bicarana kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bibandanye bikanka kumva mbere n'ubushyiranganyi bugezwe by'ikurikirana ry'imigambwe bamusabye yuko yohuza impande zishamiranye hanyuma harageze n'igihe twicara adusaba n'imbabazi maze turabatinda ahubwo bizobandanya hanyuma tubona kuko biguma bigorana afata ingingo zo kwirukana bamwe n'abandi bigihuye n'amategeko murumva rero ingingo ntihafashe kubera atarahari ariko twasomye amategeko usha dusanga hari ibintu byinshi cyane bituma atabakishobora kurongora umugambwe nkuko twabishyikirize itariki za ya kane y'ukwindwi muno mwaka ivyo bintu byose rero ntihashoboye kunabyisigura ko ngira ngo gushobora uno munsi ntashobora yigeze abivuga ko
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi kandi mu gihe kuri uyu wa mbere umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 shire w'ibihumbi 2024 uzotangura imyiteguro ku bavyeyi ku badandaza no ku mashure isa n'itoroshe ico ni kibazo kigaragara mu ntara zose z'igihugu inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi turashikirizwa na Thierry Vendayishimi
Ugeze mu bibanza bidandarizwamo ibikoresho by'abanyeshure ubona amameza yuzuye kamakaye imyambaro y'ishure ibitabo n'ibindi abadandaza nabo bicaye batekanye bakubonye bahagurukira rimwe kuguha ikaze bagutanguranwa ibyo ngo bigategwa nuko atabantu baza kubashorera ibyankenegwa ku banyeshure ngo birazimbye haba amakaye canke imyambaro y'ishure n'ibindi ababyeyi twasanze mu masoko y'imihinga itandukanye y'igisagara ca Bujumbura baje kugurira babo ibikoresho by'ishure bamenyesheje Ijwi rya Amerika ko batorohewe mu myiteguro yo gutangura ishure kubera ko ibintu nka byose byazimbye.
Yenaje kugura ibikoresho by'abana, ciro kweri birazimbye cyane gose. Uravye uko twarungika abana mu myaka ya hera, ibintu bitera byizimba gusumba ko byari kera. Ubu uye amakaye araduze cyane gose. Ibintu byose byangombwa kugira umwana aje ku ishuri yaba uja muri mu mashure y'indaro, ibintu byose byankenegwa kugira ngo aje ku ishuri byari gwije ko nka kabiri ko twahora tubigura kera
ntibitworohera kubera birazimbye twaje tuje kurondera amakaye aratuzimba cyane ariho ngibyo tutararonka ni forume z'abana mugabo turimo turagerageza tubona ko ntiturakwiza kandi tubona amashure ari mu gutangura
Uyamenyesha ko kubera kwitangira ico gikorwa kugira ngo abana biwe bashobore kuja kwiga bafise ibyankenegwa bigiye kumusiga mu bukene budasanzwe asaba ababijejwe kugira ico bakoze ibiciro bikagabanuka
tuzosigara mu bukene cyane hari ukwikokora kudasanzwe kugira ngo umuntu yitange umashe kudakwishura kandi nabasigaye nazoja kwishura atashe nuko murondera ibyo afungura bizoba bibikintu kitoroshye cyane kubera kwitanga twagize kugira ngo umwana aje kwishura arakwiye kuba impinduka ku bintu bijanye n'ibiciro by'iki gihe hama abantu natwe tukoroherwa kugira ngo twinke n'abana kwishura
no kubadandaza b'ibikoresho by'ishure bo muri ibyo bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura basa nk'abiyicariye barindiriye ku munsi uhera nabo nyene imyidogo ni nkuko kw'ababyeyi bashikiriza ko abaguzi batariko baraboneka nabaje batagura neza nkuko byahora
abaguzi ntibari ko baragura neza
bivaga uyu mwaka nta baguzi bahari baza babaza bababwira amabeyi ngo birazimbye nawo karabo ko bararanguye nawo nayo wakose ikibanza kuhombesha cyitamo kugumiza aho nyene kugira uronse ugururamuho uronse utagura urakawe ko nabakiriya bahari ntibari ko baragura muri make arana ko nabuze naba baramvugisha bigira itiro rihe
nari kararaba ngene abaguzi bariko baraza tugiriranije no mu yindi myaka twahora tuza tudandaza amakaye kuri biratandukanye cyane kuko umwaka nta baguzi bariko barisukira cyane kuza nkuko byahora natwe biradutangaza nta baguzi tubona nibaza ko bwo bari ubukene bwo baburi mu gihugu
ico bahuriza ko nabaguzi bose basaba ko hogira igikozwe na cane cane mu kugabanya amatagisi kuri ibyo bikoresho kugira ngo ibiciro bigabanuke nabo bashobore kudandaza
ko cerekeza kuri leta kugira ngo irabe ku matagisi ikintu batugabaniriza amatagisi kugira ngo abasumye basumye batidoze ntabe iduga y'ibiciro irengeje urugero
turasaba kugira tudandaza amadusubiza ingorane natwe tujye inyungu ansigaje iminsi mike hama ntara nanzo bitana nka byose
ku mashuri amwe amwe mu buraruko mu bumanuko nayo hagati mu gisagara cha Bujumbura twagendeye uhageze usanga ibiro by'abayobozi byuguruye ababyeyi bamwe bazananye n'abana babo baje gusaba ibibanza usanga batonze barindiriye kwakirwa hari naho usanga abafundi bariko barakora bongera basanura intebe bamwe mu bayobozi twavuganye bemeza ko biteguye gutangura umwaka w'ishure ariko ko hakiri ibibuze na cane cane abigishwa hamwe na bimwe mu bikoresho mfashanyigisho
bakwishure turiko turitegura nkuko bandi ariko arabikora bibuze biriho murabona ko hari heruka gufatwa ingingo yo gusha muri mukaruhuko kizabukura bigisha tabatari bake na 20 twasigaye inyuma tuzotangira rero umwaka w'ishure aho bigisha tarasubirizwa ico ni kibazo ca mbere hanyuma koresho cyancane izo ntebe n'ibitabo tabo birashaje n'izo ntebe zirashaje ibitigiri numurengera cyane mu mwaka w'indwi no mwaka wa mbere aho iwacu no mu mwaka wa gatanu ibitigiri numurengera gose aho tuzosanga dufise abana barenga ijana mu kirasi kimwe
imyiteguro yo gutangura umwaka w'ishure irarembye igeze kure tugiye gutangura umwaka dufise abanyeshuri baba 1800 mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icenda dufise intebe zishaje za kera abavyeyi baragerageje gushamo kuboko ariko ntago vyakunze yuko ntibyokunda yuko bo biheza hatabonetse umuntu adufasha wundi abakozi nabo hari abagiye mu zabukuru turindiye cya kibazo ko gihera kugira ngo basubiririze bitabo navyo bikenye cyane mu gice cha kane cy'ishure shingiro ari majambo igice cha gatatu cy'ishure shingiro ni cha kane cy'ishure shingiro nico dutanguye dufise ikibazo gikomeye cy'ibitabo kuko harone bisata bimwe musanga atagitabo na kimwe dufise cyangwa asanga dufise kimwe cyangwa bibiri
abo bayobozi basaba ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi hamwe nabo bose bafise ico bofasha na cyane cyane mu gisata c'indero kubafasha mu by'ababyeyi badashobora
cyo kugwa icyo te tudashobora dushobozwa n'abadukurira dushobozwa na leta cyane cyo gusubiriza ubigisha intebe zikaboneka kugira ngo abana bige neza cyo rero ishuri canke ababyeyi uhora badashoboye kubikora bakabishozwa na leta
turizera yuko ubushikiranganje nko kwabisezeranye yuko buzosubiriza abara bagiye mu zabukuru kuko hamwe bose basubiriza twoca dusigarana umukutsa kivi umwe gusa mugabo hamwe atoba babadusubirije twoca tugira abakutsa kivi batandatu ubwo rero bavye ibyo cha biba muzigo kuri bo nk'umuyobozi no uko gusaba uwo wese yo kumva ico cyacu afite icyo yoterera mu byindero canke se basanzwe bafise mu kuboko ko bogerageza bakumviriza n'ico cyacu uwo yobona yuko ari kintu yokora muri icyo imijyangiro uguriye kugira ngo abayo shobora kugira icyo dufashije
Kuri ico kibazo kijanye n'abigisha ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi buri kumwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije ikibazo cyo gutanga akazi ku barimu 2912 kuwa 30 z'ukwa 8 2023. Ikibazo cidogegwa ko caranzwemwo utunenge haba kubagikoze n'abagikoresheje. Abagikoze bidoga ko batafashwe kumwe kandi bariko bakora ikibazo kibaha akazi kamwe hamwe n'utunenge twibonekeje mu ikosogwa n'itangwa ry'umwimbu. Ibyemezwa nuko mu gisagara cha Bujumbura abashikiranganje babiri w'abakozi n'akazi Deho Rusengwa Mihigo n'uw'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana bishikiye ku itariki ya 12 ukwezi kwa 9 muri DCE Ntahangwa na Mukaza bagafuta ibyakozwe muri Ntahangwa bagashinga ko kizosubigwamwo.
Twasanze yuko bidashimishije na gatoya kandi bibabaje kubona umuntu ava mu ikomine akaja mu yindi akaba afise amanota make cyane ariko bakamwongerereza gushika hashikane ijana ku ijana. Kubera icyo rero twemeje yuko byabaye muri Ntahangwa habaye ibintu bidatomoye na gatoya akabaho n'amakopi utaboneye java. Ingingo rero twafashe nuko ivyerekeye ikibazo cyo muri Ntahangwa kizosubigwamo kirahagarizwe byose bizosubigwamo profili zose. Hanyuma iyo komisiyo kominari ijejwe kwinjiza abakozi bashasha n'ibyo recrutement nayo nyine irahagaritswe.
Uko mubivuze kuri mwabivuze neza cyane rwose ko nivyo buzikanye kubona hariho feuille blanche itabonetse. Iyo ni ngorane ikomeye cyane bisigura yuko icyo gikorwa cya recrutement kitakozwe neza.
Muruna ni mpuzamasendika akorera mu gisata c'indero ku rwego rw'igihugu Fenasebu Antoine Manuma Rurongoye asaba umushikiranganje gusubiramwo ubugico kibazo gikorwa nuko gikosogwa.
Nuko twokebura izindi komisiyo kominal tutaraja kuraba ingene zakoze hamwe bo barakoze agakosa akacanke kariya bakabigira nkana babitumenyeshe tutaririgwa turaja kubiraba naye handi ho tukazoja kubiraba tukabibona n'ukuri nabo nyene ibihano birategekanijwe. Ibi bihano bibwiza gufatwa kugira ngo bibera karorero n'abandi ejo cyangwa hirya y'ejo tugasura gutunganya yindi recrutement bamenye yuko uronka akazi ari uba bikwiye mugabo atakamwana wa mama gakora muri leta vyeyi leta nkozi.
Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yagiriye kagabisha ko no mu bundi burere hari bitagenze neza bidakosowe abahajejwe bazofatirwa ibihano.
Ikibazo cahawe abipfuza guhabwa akazi kubwigisha caranzwe n'amahinyu afatiye ku gutangaza canke kurondera gutangaza amanota atariyo kubakoze ico kibazo bamwe bamwe mu ntumbero yo kubashira imbere. Ayo mahinyu rero yibonekeje mu mihingo myinshi y'igihugu igitumanya mukuru bivako nuko abahabwa akazi ari bake kandi abakarondera ari benshi hagaca hajamwo ka mwana wa mama canke ibiturire abataka batakamba ni benshi basaba kurenganurwa. Mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB tugasaba ubushikiranganje bubijejwe kubandanya amatohoza aho hose amanyanga ashikirijwe kugire koko ahabwa akazi ababikwiye mbere n'uburyo bwo kutanga no gukosora ivyo bibazo bwosubigwamo.
Abakutse kivibo bidoga ko bitanga ariko hagera gutanga akazi ibisata bafashamwo ntibishigwe imbere mu bikogwamwo ikibazo c'akazi. Basaba ko impapuro z'umutsindo zabo zohabwa agaciro mu gihugu cose kugira ngo bashobore gukora ikibazo c'akazi aho bakenewe hose.
Ngegera ariko abanyabugonje ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emiye kwe tu ni bugo
ndiye bugo
ngwiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa shofe twigende. Combo taxi agi.
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Gloria.
Iki kiganiro Combo taxi muzogikurikirana ejo. Ndabashimiye rero kuba mwakurikiranye ibiganiro twari bafitiye muri aka kanya. Nshimire n'abagize uruhara bose ngo ibi biganiro bibashikire. Uwashize hamwe ibiganiro ni Nadia Taha kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Uwegeranije uwahagarikiye ibi biganiro ni Frederic Nkundikije. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.